Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe kuri mikro muri kumwe na Joy Diane ni nahazwe ngiye kwashikiriza makuru tubafitiye muri kano gatondo tukayahera kuyagezeho ijya nino ku isi na mgenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane, mwaramutse abaduteza amatwi, turabandanya tuvuga ku makuru avugwa ku Burusiya na Ukraine. Uburusiya bwaragabishije jo ku munsi w'Imana ibihugu bibanye na Ukraine birimwo ibiri mu ishyirahamwe utane nka Rumania ko kwakira indege za Ukraine bishobora kwisanga navyo byinjiye muri iyo ntambara. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'Uburusiya bwo kwivuna abansi Igor Konashenkov yavuze ko bazi badakekeranya ko indege z'intambara za Ukraine zahungishirijwe muri Rumania no mu bindi bihugu bibanye. Yaragabishije ko mu gihe izo ndege zokoreshwa mu kugaba ibitero ku gisirikare cy'u Burusiya bishobora kuzokwitwa ko byinjiye muri iyi ntambara. Umushikiranganji wa mbere wa Rumania Nikolae Giusi nawe yavuze ko ayo majambo y'u Burusiya agamije kwibagiza abandi ibiriko birabera ku rubuga rw'intambara. Avuga ko ariko harafira abasivile batari bake, yongeye koko batariko baratega ubwoba n'ibivugwa n'u Burusiya. Umushikiranganji wo kwivuna abansi u Burusiya yavuze kandi ko hafi indege zose z'intambara za Ukraine zisa n'isasambuwe. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yamye asaba ko ibihugu rutura bishyiraho itegeko ribuza indege kuguruka mu kirere cya Ukraine kugira ibitero by'indege z'u Burusiya bihagarare. Ariko perezida w'u Burusiya Vladimir Putin yaragabishije ko igihugu cyose kizobikora kizoba gitangaje ko cinjiye mu ntambara n'u Burusiya. Kuri iyo ntambara nyine igisasa cyawo nikijejwe impunzi HCR kivuga ko kimaze gutororokanya impunzi zirenga umuriyoni umwe n'ibihumbi 534 zahunze Ukraine, bakaba biyongereye ibihumbi 166 ku bari baratangajwe ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze. Oni itegekanya kwizo mpunzi zishobora kuzokwiyongera mu gihe gisirikare cy'u Burusiya kibandanya cinjira hagati na hagati muri Ukraine aho kiriko cegereza umugwa mukuru Kiev. Komiseri wa HCR Filippo Grandi yavuze ko impunzi zirenga umuriyoni umwe n'igice zajabutse mu bihugu bibanye mu minsi 10 iheze. Avuga kandi ko arizo mpunzi nyinshi zahunze ku mugabane wa Buraya kuva intambara ya kabiri y'isi itera. Ku bwa ONU imiliyoni 4 z'abantu bashobora guhunga intambara yo muri Ukraine. Igihugu cya Polonye nicyo cyakiriye impunzi nyinshi z'abanyayukraine, kandi umushikiranganji wa Amerika w'imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken yashitseyo ku munsi wa gatandatu kuganira n'abategetsi b'icyo igihugu. Tugumye mu gisata cy'impunzi ariko ku mugabane wa Afrika, ishami rya ONU ryitaye impunzi ku isi yose ririko rirarondera imiliyoni 225 z'amadolari yo gufasha abantu barenga umuriyoni umwe n'ibihumbi 600 bateshejwe ingo zabo mu buraruko bwa Ethiopia. Muri rusange bamaze guta ingo zabo bivuye kuri iyo ntambara yatanguye mu ntara ya Tigre mu buraruko bwa Ethiopia. Mu nyuma itandukiro ubundi burere burimwo Amhara na Afar bageze ku miliyoni 2. Iyo ntambara yatanguye haraheze amezi 16. Hasi rivuga ko abenshi mu bataye ingo zabo begeranirijwe imbere mu gihugu muri Ethiopia, mu gihe ababa ibihumbi 60 bashoboye guhungira muri Sudani. Shabia Manto avugira Hasi yabwijwe rya Amerika ko abatejejwe izabo nka bose bakeneye imfashanyo zihuta. Nayo muri Siriya abasirikare 15 barapfuye ejo ku munsi w'Imana mu gitero umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu wakoze kuri bisi y'igisirikare mu bugaragwa bw'ico gihugu. Ibi byavuzwe n'ishyirahamwe rikurikiranira hafi iby'agateka ka muntu muri Siriya rifise icicaro gikuru mu Bwongereza. Iki gitigiri cy'abapfuye gishobora kwiyongera bivanye n'uko abasirikare batari bake bakomerekeye muri ico gitero. Nk'uko iryo shyirahamwe ribivuga, umuhari ISIS ntiwashotse wemanga ko ari wo wagavye ico gitero. naho umuhari watsinzwe mu 2019 urabandanya ibitero wihishije uva mu bugaragwa bwa Siriya buva mu micungararo y'umugwa mukuru Damas gushika ku rubibe na Iraq. Mu ntango z'ukwezi kwa mbere abasirikari 9 ba Siriya hamwe n'abandi bagwanyi bacuditse barishwe mu gitero gisa n'ico cyakozwe ku modokari za gisirikare mu buseruko bwa Siriya. Naho igipolisi cya Israeli kivuga ko abapolisi bacyo barashibongera barica umunyepalestina yari abateye inyuma yaho acumitiye imbugita mugenzi wabo hari mu gisagara cya Yerusalemu. Igipolisi cya Israeli cyavuze ko uwo yateye yari umuhungu afise imyaka 19 kandi yaba mu buseruko bwa Israeli. Abanyepalestina bamenyerewe kuba bagaba ibitero bifashishije imbugita ahandi bakarasa abasivile b'abanyesiriya ndetse ahandi bakarasa abajeje umutekano. Ivyo bikaba byabaye mu myaka iheze. Abanyepalestina nabo hamwe n'imihari iharanira agateka ka zina muntu muri ko karere bagiriza igihugu cya Israeli kuba nacyo gikoresha ingufu zirenze umurengera igihe ziba baba bariko baragwanya abo ababatera bavuga yuko ara bakora ibikorwa by'iterabwoba.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza aya n'ayandi. Nibutse abakunzi b'ijugi Amerika ko ashobora kongera kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio tuvewa akaburungu com. Njuti bakunzi nongere ndabashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi. Muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31, 41 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika. Ingingo nkuru zigize igice cya kabiri cano makuru. Imipaka yose ihuza u Rwanda n'ibihugu bibanye byarwo kuva kuri no wa mbere hiruguruye. Iyi ngingo yafashwe n'u Rwanda yoba none yega imipaka y'u Burundi yari yarugawe kubera imvo za politiki.
Mpaka w'u Burundi twebwe tubafunguye ariko ibindi bijyanye n'imipaka n'abinjira n'abasohoka n'ibindi hagati y'ibihugu n'ibindi ubundi ni birebana na minisiteri ishinzwe ububanyi n'amahanga. Iyo tuvuze ko dufunguye imipaka biba bivuga ko ibihugu duturanye nabyo biba bifite uburyo bigomba gukorana na serivisi z'abinjira n'abasohoka.
Uyu ni umushikiranganji ajeje intwaro yo hagati mu Rwanda Jean-Marie Vianney Gatabazi. Ino nkuru iri mu zo twabateguriye handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu. Nongere ndabahikaze nchuti bakunze ibijwi rya Amerika kuva kuri no wa mbere imipaka yose ihuza u Rwanda n'ibihugu bibanyi yari maze igihe ipfunzwe irapfunguwe. U Rwanda rwafashe ino ngingo mu rukurikirane rw'izindi zafashwe zorosha amabwirizwa yo kurinda COVID-19. Ntibiratomoka ariko niba nko ku ruhande rw'u Burundi ico gihugu naco kizokugurura imipaka yugawe haraheze imyaka indwi kwera imvo za politike. Inkuru tubaza mugenzi wacu Assumpta Kabuyi ari Kigali mu Rwanda.
Mu kigano ijwi rya Amerika ryagiranye na ministre w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean-Marie Vianney yasobanuye imipaka izafungurwa yariyo
mu kwezi kwa gatatu kumwaka 2020 hari hafashwe icyemezo cy'uko imipaka ifunze kubera COVID-19. Ubu rero nko mumaze iminsi mubizi imipaka yo mu kirere yarafunguwe ariko imipaka yo ku butaka ku ruhande rwa Uganda, Tanzania n'u Burundi urujya n'uruza rw'abaturage ntabwo byari byagafungutse. Aho abaturage bari bemerewe kugenda ni ku ruhande rwa Congo ho byari bisanzwe bifungutse ariko ubu rero urujya n'uruza rw'abaturage ku mipaka y'u Rwanda, Burundi, Rwanda na Tanzania, Rwanda na Uganda ndetse no gukomeza kurwana na Congo. Nuko mipaka yose y'u Rwanda yemewe n'amategeko irafungutse ku baturage kwambuka cyangwa kuza.
Ministre Gatabazi yumvikanishije ko imipaka izafungurwa ari isanzwe ifite serivisi za gasutamo hatarimo inzira zitemewe abaturage bajya banyuramo. Ministre w'ubutegetsi bw'igihugu kandi yumvikanishije ko iyi mipaka izafungurwa ku bantu ndetse no kubicuruzwa biva mu gihugu kimwe bijya mu kindi. Inama ya ministre kandi yemeje ko abagenzi binjira ku mipaka yo ku butaka bashobora kuzajya basuzumwa COVID-19 mu gihe bibaye ngombwa mbere yo kwinjira mu gihugu. Ministre w'ubutegetsi bw'igihugu asobanura ko abagenzi bazajya basuzumwa COVID-19 atari bose, ahubwo arabo ministeri y'ubuzima izajya yitamo kugira ngo harebwe ko COVID-19 yongera cyangwa igabanuka. Ikindi cyasobanutse nuko abinjira cyangwa basohoka mu gihugu bazajya bubahiriza amategeko yo kwirinda COVID-19 yashyizweho na buri gihugu. Mipaka igiye gufungurwa harimo wa Gatuna wari warafunguwe mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka nyuma y'imyaka igera kuri 3 ufunze. Gusa urujya n'uruza rw'abaturage ntirwahise rutangira kugenda kuko abayobozi b'impande zombi bagaragaje ko hakiri ibigomba kubanza gutegurwa mu rwego rwo kwirinda COVID-19. Uyu mupaka kandi kimwe n'uhuza u Rwanda n'Uburundi ntiyari yafunzwe kubera icyorezo cya COVID-19, ahubwo zari impamvu za politike. Mupaka w'u Rwanda n'Uburundi wari umaze imyaka igera kuri 7 ufunzwe nyuma y'aho igihugu cy'u Burundi cyashinjaga leta y'u Rwanda gucumbikira abakekwaho kuba inyuma y'umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bw'uwahoze ari perezida w'Uburundi Petero Nkurunziza. U Rwanda rwo rwavugaga ko rudashobora kubohereza mu Burundi kuko byaba binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Gusa rukizeza u Burundi ko rudashobora kwemera ko bifashisha ubutaka bwarwo ngo baruhungabanye. Ministre w'ubutegetsi bw'igihugu twamubajije icyabaye kugira ngo imipaka yose yongere ifungurwe, dore uko yadusubije.
Mupaka w'u Burundi twebwe tubafunguye, ariko ibindi bijyanye n'imipaka n'abinjira n'abasohoka hagati y'ibihugu n'ibindi, ibyo ubundi nibirebana na ministeri ishinzwe ububanyi n'amahanga. Iyo tuvuze ko dufunguye imipaka, biba bivuga ko n'abandi bihugu duturanye nabyo biba bifite uburyo bigomba gukorana na za serivisi z'abinjira n'abasohoka ndetse na za serivisi z'ububanyi n'amahanga hagati yacu n'ibyo bihugu, kugira ngo ibirebwa byose n'ibikenerwa bibe byakorwa. Kuba hari icyo cyemezo cyo gufungura imipaka ni kimwe, ariko kuba hari ibindi bihugu nabyo bifite uko bitegura gahunda zabyo ko byakira abaje babigana, ibyo byose nabyo bizarebwaho hagati ya za ministeri zishinzwe ububanyi n'amahanga ndetse na za ministeri z'ubuzima.
Nubwo amasaha y'akazi yashyizwe kuri 28, hari ibikorwa bimwe na bimwe bizajya bifunga saa 8 z'ijoro, harimo abacuruzi b'utubari ndetse n'ibitaramo. Abari basanzwe bacuruza utubari bagaragaje ko uyu mwanzuro bawishimiye, gusa ngo kuri bamwe uje ukererewe kuko bamaze guhomba.
Niyo biza kuba nka mbere, ariko ubu ngubu bije twara maze gusubira ku isuka, twazengerejwe n'amande rero byatumye nsubira ku isuka. Naho ubundi rwose abantu bari bagiye gukora.
Mabwiriza mashya yo kwirinda COVID-19 agaragaza ko abantu bazajya bahurira ahantu hateraniye abantu benshi nko mu modoka rusange, mu nama ndetse no mu musengero, bazajya babanza gusabwa kwerekana ko bikingije COVID-19 mu buryo bwuzuye. Leta ivuga ko ingamba zo koroshya ibyemezo byariho byo guhangana na COVID-19 bigendanye n'uko iki cyorezo kigenda kigabanuka umunsi ku munsi. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta, hagati aho bamwe manyagihugu bari babeshejweho n'urudandazwa bakorera hagati y'u Rwanda n'u Burundi mbere y'ugarwa y'imipaka ihuza ivyo bihugu bakomeje kumvikanisha ko bahahombeye cyane. Mugenzi wacu Desire Hatungimana muri no nkuru ikurikira atugira ku muriri w'agahombo kugarije abarimyi b'ivyamwa bo muri komune Rugombo intara ya Cibitoke bivuye ku vyamwa vyabo batakironka aho bashorera.
Abarimyi bo muri segiteri Gabiro Ruvyagira yo muri komune Rugombo intara ya Cibitoke barijukiye kurima ivyamwa vy'imyembe n'imicungwe. Umwimbu uraba mwiza, ariko muri kino gihe bamenyesha ko ataco uri kurabamarira. Bamenyesha ko biriko biraborera ku biti kubera amasoko yabuze. Icyabitumye nuko ataburenganzira bafise bwo gushorera umwimbu wabo mu bihugu bibanye nka Kongo n'u Rwanda, kuko imbibe z'ibyo bihugu zugaye. Babwira Ijwi rya Amerika kwa gahombo ari kirenga.
Twirekera ku biti mu ntumbero yo kugira turabe ko agasoko mu gisagara cha Bujumbura ko kwiyongera. Ariko rero kubera yuko abarimye ari benshi, umuntu aguma arinde yibaza ngo ejo agasoko karaboneka, abandi bakaguma bamanura bajana. Nacyo gisa n'icyo twirekera ku biti gacho usanga habyahiye byabuze byakorotse.
Ibyo kenshi biri mu ngorane duhura nayo mu kazi kamisi yose. Hari igihe usanga amasoko atari meza ngaha mu gihugu wacu. kenshi aha ayo umuntu ararindira basi arabe ko yindi bimaze kugabanuka kugira arabe ko yoronko rwo duke aha ntibyari bikwiriye ko usanga yakorotse cyangwa yahi nuko amasoko atabari meza yo kubishora
ako gahombo nikari kuri bene imirima gusa abari basanzwe bahafisa akazi nabo nyene bararira
uyu murima urumfite akamaro kanini kubera ko jewe nabura kunyu nkagakura ngaha databuje yaramukage zino nkamubwira ati jewe ndakinya gasabuni akampa gasabuni kubera yampa gasabuni aronka umwimbu yimbuye aho gushika ubyo yimbura byose bipfa ubusa nanje ubu mbere maze nk'amezi arenga atanu nta nijana mpereza nawe yataje aronka abana barera ku ishuri bakaronka ikaye mu tamakazi karonka gasabuni nanje nkaronka kunyu tamakazi akangaburira nkavuga ati yego ncungiye umutama wanje databuja
Kuri ivyo bibazo vy'abanyagihugu barimo ivyamwa musitanteri wa komine Rugombo Gilbert Manirakiza asaba barimye kugendana n'ibihe y'isoko rimwe ryugaye bakamenya handi bashobora gushorera umwimbo wabo abamenyesha ko abafise ikibazo cyo kurondera amasoko bomwegera
Komine Rugombo uravyaho iherereye ivyamwa biriho nivyo kandi n'abarimye babo barahari bari baramenyere gushora ivyamwa mu bihugu bibanye Rwanda no muri Kongo cyane cyane mu Rwanda cyo gihe rero barashobora kumara menshi cyane nico gituma ubu abidoga bavuga ko babuze babishorera ariko nibaza ko iyo mvugo atari yo ibyamwa no mu Burundi barabigura kuko sintara zose zibifise umudandaza arakurikirana akamenya iki kintu mu ntari y'intagihari agacarondera kumenya nabaho kugira ngo ashorere aho ibyo bintu bitari ibyamwa mu Burundi birakinewe kandi biragugwa abo batararonka isoko boza tukavugana tukababariza mu zindi ntara
abarimye basaba leta kubagarukira ko bakaronka ico bakoze umwimbo wabo
cyo twosaba leta nk'umubyeyi nuko yorora abinyene yotronderera amasoko dushoramwe ibyamwa byacu kuko turarima twizera ko tuzoronka umwimbo canka mahera ariko kubera yuko dufise yo tubishorera twaje tubura ibyabindi twari twipfuje rero leta yodushikiraho bishoboka byo hose katudodorera bakatronderera isoko canke bakatronderera amahinguriro
Gilbert Manirakiza ahimiriza aho barimye kudacika inguvu bakabandanya barima ivyo vyamwa kuko mu minsi iri imbere amasoko yagutse yaho babishorera azoba yabonetse
baguze atunga bari bafise iyo migambi naha mbere mu ntara iwacu cy'ibitoki twabahumuriza ko hariho abariko barisuganya mu minsi atari myinshi cyane turizera ko hazo bamaze kuboneka abamaze kwipanga bashobora kugura ivyo vyamwa byose biri mu ntara kugira ngo bashobore kubihinguramo amaji chanke ibindi bintu abene gikwashobora kwiheretsa mwisho gihere murumva ko ni soko yagusize izobimaze kuboneka aho atavyamwa twibaza ko basubira kuvuga ko babuze aho babishorera
abanyagihugu ba mu Rugombo barimo ivyamwa basaba abarongoye igihugu gutorera imuti ibibazo byatumye imbibe zugagwa imigenderanire yongere kunaguka Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tugume kuyavugwa ku Burundi gihaye umwaka bukaba bwavanye abana bose basegereza mu gisagara cha Bujumbura no mu bindi bisagara by'igihugu bitegekanijwe ko abana bose canke abakuze basegereza mu mabarabara bazofatwa bakegeranirizwa hamwe bagasubizwa miryango yabo abandi ku ishure abandi nabo bagashirwa mu bigo vya leta ibindi kuri no nkuru tubaza mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru akoresha ijwi rya Amerika ikigali mu Rwanda
umugambi washizwe ahabona n'ubushikiranganje bwo gufatana monda ofisi yangiro cyuko mu kiringo cy'umwaka umwe atamwana numwe yobagisigaye aba mwibarabara Felix Ngendabanyekwa umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganje yabwiye abamenyesha makuru ibujumbura ibikuru bikuru biri muri uwo mugambi yita ko ofisi akarusho kuyindi yose yari maze kugeragezwa
icitwa umwana aba mwibarabara kandi atatezwa kuri bamwe turabe yuko yosubizwa mu muryango iwabo adafise umuryango naho leta yomenya ingene ibikorera ko kugira ngo umugabo aronke ahategezwa kuba n'ahategezwa kugira uburamuko twasubije ku ishuri ubusubira kwigishwa akaranga mutima k'ubuntu harimo kandi umuce w'abantu bakuze basegerereza nabo nyene basubire mu ngo zabo abatagira iyo bava naho leta ikaba yo ronderaho yo bashira kujya turonderera itongo canke uburaro abantu bahuye n'imyuzura
bamwe muri abo bana n'abakuze basegerereza mu gisagara ca Bujumbura barafise ico bashikiriza kuri uwo mugambi kuri mikro y'ijwi rya Amerika
ndacari mutono kwiga nta fisimano nyinshi baburukuntu bozi serura uchoyo mfasha jeno kuyo mwuramu ya wala akamangoto ndandati.
Kuzo turo sabadufa, abadufa sabakadukura mwikyo ya lala tukagenda kukora mwaka zikimi uka. Turo sabadukura ya kwa watu kuhishe.
Shiza nukobo, kwani kena wakata kufuro, turose ni foro, mwina makayo.
Ubushikiranganje bujejwe ugushigikirana bwizeye ko bukoranye n'inzego zitandukanye harimo abajeje intwaro amashami yitaho ineza y'abana n'abandi ikibazo c'abasegerereza mu mabarabara y'ibisagara bitandukanye by'igihugu baguriyemo abana kizotorerwa umuti n'ibihano birategekanijwe ku mujyango uzofata minenegwe kwitaho umwana gushikaho aja mu ibarabara.
Umwana avukira mu muryango, umwana aba mu muryango, umwana akurira mu muryango, agasazira mu muryango, imiryango itahure neza uruhara rwayo, hanyuma ikibano gitahure neza yuko umwana ari mu muryango atari umwana w'uwo muryango gusa mbwa ari umwana w'ikibano, n'umwana yohirahira akava mu muryango akagenda, imiryango ifo yuko ikimenya ingene itangaze ko uyu mwana yabuze kugira ngo habe guhanahana amakuru ku mwana yagiye kugira ngo umwana ashobore kurundi bacagaruka mu muryango. Abana bavuye mu ibarabara
bimwe mu bituma abana baja mu ibarabara n'ubukene hamwe n'abavyeyi batabanye neza. Amwe mu mashiramwe nka Sojepa yirimaze imyaka irenga 10 gitaho agateka k'abana rirafise icizere mu gihe hokorwa icigwa cerekana neza ingwara n'umuti yotoregwa nk'uko bivugwa na Maître David Ninganza atwara iryo shirahamwe.
Hariho abana bo mu ibarabara abo twita les enfants de la rue ubuzima bwabo ku murango ku mutaga no mu ijoro ari mu ibarabara n'abana babaho umugabo bataha mu mitumba iwayo urumva rero ko abinyinshi biri yagiye mu ibarabara kuko se akubita nyina twotora umuntu yuwe yagiye mu ibarabara kubera bamunyaze utwiwe yagiye mu ibarabara kubera ari impfuvyi ya se na nyina bamwe bajejwe gukingira abana be twita sepeye bateze guca bafata ico kibazo mu minwe.
Umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu CNIDH wowo usaba ko agateka k'umwana katohungabanywa muri uwo mugambi. Jacques Nshimirimana arongoye igisata citaho agateka k'abana muri CNIDH.
Ico kibazo gisaba kwitonda cyane kuko bajya abana kuba bari mu ibarabara ntibabisigura ko ari inkozi z'ikibi. Bajya abana barafise uburenganzira co kimwe n'abandi barundi bose butegerezwa kubahirizwa bari hajya nyene mu ibarabara. Ivyo rero bica bisaba kwitonda kugira ngo ntiduhave dusanga ukwihuta kwa cane gutumye dukiza bimwe tukica ibindi vyinshi.
Ubushikiranganje bwo gushigikirana burahumuriza ko ivyigwa bikwiye vyakozwe kandi ko hazokogwa n'ibindi kugira ngo agateka k'abana kubahirizwe ariko bakugwe mu ibarabara. Bwashikirije ko abafasha Uburundi nk'ubumwe bwa Buraya n'abandi bemeye guha uburyo bukwiye uwo mugambi n'abitigira ibizwi neza vy'abana n'abakuze basegerereza mu mabarabara. Yamara ubwo bushikiranganje bwemeza ko batarenga 5,000 kandi ko nka bose bafise iwabo. Pierre Claveny Nkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru agezeho mu gisata cya sport yatangurana na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda agiye gushimikira ahanini ku mikino ya ball yaraye itanguye.
Mu irushanwa rya Basketball Africa League ririmo kubera i Dakar muri Senegal rigahuza amakipe atandatu agize itsinda rya Sahara, ikipe ya Reg Basketball Club ihagarariye u Rwanda yaraye yinjiye neza mu rugamba itsinda umukino wayo wa mbere. Ikipe y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibirebana n'ingufu yatunguye AS Sarri yo muri Maroc itsinda amanota 91 kuri 87. Gace ka mbere ndetse na ka kabiri k'umukino abakinnyi b'umutoza Liz Mills wa AS Sale bakomeje kuza imbere bitewe n'umuhate w'abakinnyi bayo ngenderwaho nka Alvaro Massa, Abdoulaye Amadou, Sofiane Kourdou, Terence Stogren, tutibagiwe Muzehe wa Kazi, Zakaria El Masbahi. Mu duce tubiri dusoza umukino, umutoza wa Reg Basketball Club umunyamerika Robert Park yahinduye umuvuno yubakira umukino we kuri Adonis Fila na Jean-Jacques Shozwa byose n'umukiza ahagana inyuma, hanyuma ashishikariza Anthony Walker na Thomas Cleveland gukomeza umurego mu gukora akazi kabo ko kureba mu nkangara. Kuba ikipe ya Reg Basketball Club ishoboye gutsinda umukino wayo wa mbere kandi igatsinda ikipe ya AS Sale yahabwaga amahirwe yo kugera kure muri rushanwa rya ball, ni ubutumwa bukomeye bw'uko ishobora kugera mu kirenge cy'ikipe ya Patriot Basketball Club yegukanye umwanya wa kane muri Basketball Africa League yabereye mu Rwanda umwaka ushize. Reg Basketball Club izongera kumanuka mu kibuga ejo kuwa gatatu mu mukino uzayihuza na Seydou Legacy Athletic Club yo muri Guinea. Ikipe ya Slack nayo yagaragaje ko atari insina ngufi kuko yatsinze Dakar Université Club yo muri Senegal amanota 85-70 mu mukino ufungura wa kuwa gatandatu. Mu bakinnyi ba Slack ikipe ya Reg igomba kwitondera harimo abanyanigeria babiri Joseph Nzikor na Christophe Ewaoche ndetse n'abakinnyi babiri b'abanyamerika aribo Marcus Crawford na Dan Miller. Umukino wa Reg Basketball Club na Seydou Legacy Athletic Club muzawukurikira uko wakabaye kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Muri amakipe atandatu arimo guhatana mu itsinda rya Sahara hazazamuka amakipe ane ya mbere akazakomereza mu cyiciro cya kimwe cya kane kirangiza. Kuri amakipe ane haziyongeraho andane azaza mu myanya ya mbere mu itsinda rya Nili rizakinira Cairo mu Misiri mu kwezi gutaha kwa kane. Amakipe atandatu yo mu itsinda rya Sahara riri gukinira i Dakar muri Senegal ni Reg Basketball Club yo mu Rwanda, AS Sahel yo muri Maroc, Dakar Université Club yo muri Senegal, Seydou Legacy Athletic Club yo muri Guinea, US Monastir yo muri Tunisia na Ferroviario da Beira yo muri Mozambique. Itsinda rya Nili naryo rigizwe n'amakipe atandatu ariyo Zamalek yo mu Misiri, Petrol de Rwanda yo muri Angola, Forces Armées Police yo muri Cameroun, Cobra Sports yo muri Sudan y'Epfo, Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo na Espoir Fukash yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Jean-Claude Munyandinda urakinuye mu gihugu cy'u Burundi naho inkino zo kurondera imigwi izo kwitabira ihiganwa ry'u Burundi muri basketball ejo kwa mungu niho zasozereye umunsi ugira gatandatu. Urunani muri izo nkino rwerekanye nguvu zidasanzwe mu gutsinda remesha bitagoranye mu mpira w'amaguru naho hakinywe inkino z'igice cy'umunani gishira icanyuma mu nkino z'igikombe citiriwe umukuru w'igihugu. Izi nkuru zose tuzibaza mugenzi wacu Désiré Hatungimana.
Iryo higanwa ryo kurondera imigwi izo kina higanwa ry'u Burundi bwose muri basketball kuri no w'Imana ryarigeze ku munsi wa gatandatu kuri 8 itekanijwe. Mu rukino rwa mbere Dinamo yatsinze Muzinga ku munota 78 kuri 72. Olivier Ndayiragije amenyeza umugwi wa Dinamo amenyesha icyo bagiye gukora kugira nabo bazoshike mu nkino za nyuma.
Kugerageza cyane cyane kuri efficacité au niveau ya attaque kugira binjize amanota kora babona ko hari igihe baronka amapaniye ari bonyene bashobora kuyinjiza kuko bari kwarananirwa. Ibyo ni ibintu umuntu asebeza kuri bivuga mu akaba asigurira muri entraînement ngene bo ba efficacité muri attaque bakinze amanota menshi.
Mu rukino rwa kabiri rwari rwitezwe cyane hagati y'Urunani na Remesha. Urunani rwarorohewe mu gutsinda ku manota 83-43. Richard Patrick Nguyuruvugo amenyereza Urunani amenyesha ko ishaka riri mu bakinnyi ariryo bakesha intsinzi za burindwi.
Cyambere harimo ishaka ry'abakinnyi ibintu twagerageje kuvugana mu muri entraînement twagerageje kubyubahiriza ari muri côté ya défense ari muri côté ya attaque gen ndagerageje kuraba équipe zose ngene zikina ku buryo nayo namaze kubona défense ya équipe adverse kin arusha kajyo kare kare cyane ko kuyikosora ningene no yataka na mengine aho shura guhindura kandi wabonye ko vya dukundi abakinyi byo nababwiye ibyo twakoze mu myerezo bagirageje babikoze ngaha kandi byakunze.
Eme bitagoye wewe wamenyereza Remesha amenyesha ko urukino bakinye ari kugwa mbere rubi kuva batanguye iyo higanwa aremeza ko Urunani rwabasumije bimwe bigaragara.
Uno munsi ikintu twabuze twabuze adresse twananiwe mapaniye menshi tunanigwa amarance franc menshi ndetse wamenga siho turi hama hacha haza n'Urunani gwajenisha kagenshi bashobora kudutsinda bitagoye. Twebwe no munsi twovuga yuko twatutagize urukino rwiza nivyo twahora dusanzwe dushobora nitwabishoboye tugiye kubandanya twitegura kugira igihe tuzosubira gukina n'Urunani tuzoba twiteguye kugira ibintu n'ibintu bisubira.
Mu zindi nkino zabaye Jimkana yatsinze Kerne ku manota 78-67 New Star nayo itsinda Lezipo ku manota 79-67. Mu mupira w'amaguru naho mu gice cy'umunani gishira cya nyuma mu gikombe cy'umukuru w'igihugu mu rukino rwa mbere i Bujumbura Vitaro yatsinze Buja City igitsindo kimwe ku busa. Umenyereza wa Vitaro abona ko iyo ntsinzi idahagije bagategerezwa gukora cyane kugira batsinde urukino rwo gusubiriza.
Bose no vangwa ari digital cyane twabarushije twakinye kuko twagomba gukina amaokazi twagiye aje kuyakwiya ari rero yashoboye kuva mu cyo gisigo cyo gisigo ari match returo isaba ko tugenda kongera gutegura kandi neza kugira ngo dushobore kugada iscore yacu ya 0 bishobotse kongeze n'ibindi.
Mu zindi nkino zabaye Olympic Star yavyifashemo neza mu gutsinda Musonga ati bitsindo bitatu kuri kimwe. Flambeau du Centre yatsinze Top Junior itsinda bibiri ku busa ni navyo kandi Rukinzo yatsinze Tigre FC. Messenger Ngozi yatsinze Burundi Sport Dynamique itsinda bibiri kuri kimwe. Recroco yatsinze Royal igitsindo kimwe ku busa. igitsindo kimwe ku busa kandi nico Kayanza United yatsinze Bumamuru Ekanaye Grenoir yatsinze Atletico New Oil igitsindo kimwe nyene ku busa inkino zo gusubiriza kugira hamenyekane imigwi izoja mu gice ca kane gishiri ca nyuma zizoba mu ndwi zibiri Desire Tungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti mwari muduteze amatwi aha niho duce tuba turabangira amakuru n'ibiganiro byacu bira kino gitondo byari biremeshejwe na Jo Diane ni nahazwe yakoze Dieudonné Cubahiro yabyegeranije twe na Dieudonné Cubahiro ku izina rya bagenzi bacu twikebanuye tufiza kugira indwi ziza turaza kongera mu bindi biganiro byo masaha imbere.